Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Jean-Marie Ndabashinze.
Mwiriwe nshuti namwe bakunzi ba radio Inzamba agateka kawe kaze makuru twabateguriye bo kuri uyu munsi wa gatanu igenekezo rya gatandatu rusama mwaka w'2022 amakuru twabateguriye akaba aza kubagizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira. Imyidogo ni yose mu badandaza bo muri komine ya Kiremba mu ntara y'Bururi kubera batangishwa amatagisi inshuro zibiri kuyo bahora batanga. Iyo myidogo bayishyira hanini kubajejwe gutoza amakori ya komine, ariko n'abajejwe intwaro baradomwa ko urutoki nk'uko muza kubikurikira mu ntango z'ano makuru. Mu butungane naho sentare nta inyutwa yategerezwa gufata iya mbere masentare mu gukora neza dosiye yerekeye abasirikare bagirizwa igitero cabaye mu ikambi yo kumukoni mu ntara ya Muyinga hari mu 2017. Muraza kumva wanonosoye ibijanye n'amategeko ahavuga ko iyo dosiye yuzuyemwo amahinyu. Igabanwa ry'ibifungurwa by'impunzi ziri mu ikambi ya Kakuma mu gihugu ca Kenya harimwo n'abarundi nta kindi gamije atari kugira ngo bazirukane ku nguvu. Mwishyirahamwe Vika riharanira agateka k'impunzi bavuga ko iryo gabanwa rizotera ibibazo byinshi muri iyo kambi y'impunzi. Ndasubiye kubaha ikaze.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho, umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Mwakoze mwebwe mwese mwahisemwo radio Inzamba agateka kawe. Abadandaza b'Ikiremba cha Bururi baridogera abajejwe intwaro muri yo komine ya Kiremba ko batangishwa amatagisi agwijijwe inshuro zibiri kuyo bahora batanga. Iyo myidogo bayishyira hanini kubajejwe gutoza amakori ya komine bakabagiriza kurenza urugero mu gihe abajejwe intwaro batigeze bamenyesha icese ku bijyanye n'iyo ngingo yo kuduza amatagisi muri komine ya Kiremba. Inkuru tubaza Beni Axelakana.
Kuva muri uno mwaka w'2022 niho abadandaza bo muri komine ya Kiremba mu ntara ya Bururi batangura gutangishwa amatagisi ya komine arenze urugero ugereranije n'uko byahora. Imyidogo y'abadandaza ifatira ukungene ayo makori yagwijwe ku nshuro zibiri atansiguro bahawe n'abajejwe intwaro. Uyu ni umwe mu badandaza b'Ikiremba cha Bururi.
Ni ukuvuga umudandaza yahora arihishwa 175,000 bamurihishije 15,000, wahora arihishwa 15,000 bamurihishije 30,000, wahora arihishwa 30,000 bamurihishije 90,000. Ni mu gihe ufite kafutariya bamurihishije 90,000. Ufise ibutike niho yabamurihisha 15,000.
Abo badandaza batagashavu kubajejwe gutoza ayo makori ya komine babagiriza kurenza urugero basaba abajejwe intwaro gutombora uko amatagisi ya komine Kiremba atozwa kugira abikika mukiza bahanwe hisunzwe amategeko.
Nk'abadandaza bakorera ngahe Kiremba twasaba abajejwe intwaro muri komine ko bohana aba bakozi ba komine bakora uko batabatumye. Tugasaba yuko bohanwa bimwe by'akarorero kuko n'ubusuma bukorwa ku mugaragaro izuba ryaka.
Kuri iyo myidogo y'abadandaza b'Ikiremba mu ntara ya Bururi twarondeye Musitaneri Felix Niyongabo arongoye komine Kiremba, ariko nta muco yashinye gutanga kuri ayo makori asabwa na komine ya Kiremba.
N'abanyagihugu bo muri komine Ntega iri mu ntara ya Kirundo bafite imyidogo myinshi. Imvo nuko ku munsi wa gatatu gushira umunsi wa kane Musitaneri w'iyo komine yafungishije abanyagihugu batari bake abagiriza ko bamye mu kabare kandi bibujijwe. Abo nabo bakaba bafungiwe mu gasho ka komine. Ni mu gihe muri iyo komine ya Ntega ubunywero n'uburiro bucugawe kubera ikiza cya COVID-19 cyari cyateye muri iyo komine. Idonido na Trifine Kaniwabo.
Musitaneri wa komine Ntega yasanze ku munsi wa kabiri abanyagihugu bari mu kabare bisanzwe bibujijwe kuvaha ikiza cha COVID-19 kirwiriye muri iyo komine. Niwo yacatumako igipolisi ngo kize kubafata, ariko ntivyakunze uyo munsi kuko abanyagihugu baciye bashamirana bamera nk'abanana nk'uko umwe mu banyagihugu avyigana.
Hari ku munsi wa kabiri isoko yari yaremye, abanyagihugu benshi bari mu isoko, hama musitaneri yagiye ahantu mu kigo abantu bari kubarangwagwa bashaka kubafata, bacatumiza ko igipolisi komisere kominari kugira ngo babafate baje kubafunga. Nabo baca baragaruka batora amabuye n'ibidaje n'inkoni kugira ngo bagwane. Komisere amaze kuhashika ati ntivyokunda abantu nimo bareke, warutangoje intambara muri komine Ntega. Ivyo biheze bukeye ku munsi wa gatatu hari ejo haheze abanyagihugu bose bakwiyosa ko bazindutse bafatwa babafungiwe mu gasho ka komine kabiri kade ya Ntega. Ushaka gutaha ari hamande y'ibihumbi 50 kugira asohoka gasho.
Abo banyagihugu bo muri komine Ntega barababazwa cane no kubona ari bo bonyene bacuganywe kubera ico kiza zindi komine zo mu ntara zose zidegembya.
Banyagihugu bagasaba ati none mwatubwira ko iyi komine ya Ntega itari mu Burundi, atuma makomine agize intara z'igihugu. Komine Ntega yacu niyo yugaranye kandi amasoko ararema, amasengero aruguruye, imirimo yose irakogwa kiretse abantu badandaza ububare n'amaresitora nibo bugariwe. Ntitubona ibigiye gukogwa kugira ngo iyo mishamirano ntizahave iba, kuko ubu mu banyagihugu bo muri komine Ntega n'amakimbirane hagati yabo n'abajeje intwara.
Radio Inzamba tukaba twarondeye musitaneri wa komine Ntega Hitimana Malin kugira duhe umuco ku bijanye n'izo ngingo yafashe muri iyo komine arongoye. Ntitwashoboye kumuronka.
Inzamba
turabandanya n'amakuru twabateguriye mu bijanye n'ubutungane. Abagabo indwi basanzwe arabanywanyi w'umugambwe CNR muri komine Kiremba mu ntara ya Ngozi basabiwe kuri wa gatanu n'umushikiriza manza wa Repubulika mu ntara y'Icese ya Sentare nkuru ya Ngozi igihano cyo gupfungwa imyaka 20. Aba nabo bahobugwa yuko batanye mu mitwe n'abanywanyi w'umugambwe CNDD-FDD mu mpera z'ukwezi kwa kane, habamwo mbere n'abakomereka. Urubanza runegugwa n'abarongoye umugambwe CNR mu ntara ya Ngozi. Ido Nido na Josephine Jones Nkunzimana.
Muri abo bagabo indwi bo mu gacimbiri Mushora umutumba ryo mu komine Kiremba n'intara ya Ngozi harimo n'umukuru w'uwo mutumba, bose basabwe kuri wa gatanu n'umushikiriza manza wa Repubulika igihano cyo gufunga imyaka 20 ukuri yadabu y'amafaranga 100,000 umwe n'indishi y'akababaro y'amafaranga angana n'imiliyoni 105. Abo bagabo basanzwe bose ari abanywanyi b'umugambwe SNL bakaba bagirijwe n'umushikiriza manza wa Repubulika kuba mu ijoro ryo kwigenekezo rya 2019 mu kiza uno mwaka baratanye mu mitwe n'abanywanyi b'umugambwe CNDD-FDD. Bane bo muri uwo mugambwe CNDD-FDD barakomereka, bamwe mbere baza kuvurirwa mu bitaro bikuru by'Ingozi. Umushikiriza manza yaciye abagiriza icaha cyo gushaka kugandagura abantu no kuba baranivye amafaranga 556,000. Yongeye asaba Sentare ko mu gihe batorihaye amafaranga y'adabu n'indishi y'akababaro boca bacigwa umunyororo w'agatsindikiro. Sentare yaciye ishyira urubanza mu mwiherero rukazosomwa ku munsi wa kabiri w'indwi buca itangura. Tubamenyeshe ko hari n'abandi 9 baciye batungwa nayo bameze mu gihe bagenzi babo bariko barafatwa, ubu bakaba bakiriko bararondegwa. Abarongoye umugambwe Sentare mu ntara ya Ngozi bamenyesha ko badashimishwa n'ingano urwo rubanza ruriko ruraburanishwa kuko rugaragaramwo imvo za politike, bagasaba abacamanza gusoma amategeko.
Tukiri muri ico gisata nyene c'ubutungane, Sentare Ntahinyuzwa yategerezwa kubera akarorero ayandi masentare mu gukora neza amadosiye iba yashikirijwe. Bivugwa n'umushingwamanza Jean-Pierre Bigirimana ahavuga ko dosiye yabagirizwa igitero cabaye mu ikambi ya gisirikare y'Imuyinga yaranzwe n'amahenyu menshi kuva abagirizwa bagifatwa kugeza n'ubu. Umushingwamanza Jean-Pierre Bigirimana asaba Sentare Ntahinyuzwa kuvuga ihagaze kuri iyo dosiye yashikirijwe kugira abo banyororo basubire kuburana mu Ido Nido, kuko ibyaha bemeye babyemejwe babanje kuborezwa igufa. Umushingwamanza Jean-Pierre Bigirimana.
muri dosye biribonekeza yuko habayemo amahinyu menshi kubijanye n'ingere no gutungana bwakoze kuri iyo dosye icyambere cyose two kwibutsa kandi kibabaje ingere abo basirikare bahohotewe kubwira udasanzwe kuburyo n'igihe barenguka muri sentare ubwa mbere byaboneka yuko harimo n'abadashobora guhagarara ariko ubutungane bukaba butagombye gukorera kuri ico kintu cyo bahohotewe maze ngo amateko yubahirizwe mu kuvuga yuko ibyo bemeye byo se bavyemeye kubera amahiri ikinuro musi gitangaje ningene sentare na inyuzwa isanzwe ijerwe kuraba ko izindi sentare zikora neza ningene ubutungane bwokora neza imaze imyaka irenga itatu ifisi yo dossier akaba atakirashobora kuyikora ko inyifato igayitse cyane kuko ubutungane butakozwe mu mwanya mwiza biba bisa nk'uko sentare zanse yuko habaho ubutungane tugasaba yuko yo sentare na inyuzwa yatezwa kwa karoro kuzindi sentare zose zo mu gihugu byo kwikubita gashi iyo dossier bakabona yuko yabaye umwe amahinyu cyane cyane yuko ivyo abasirikare bemeye bavyemeye kubera amahiri bariko barakubitwa n'uwararongo iperereza General Ndayisenga mu ntara ya Muyinga tutibagiye kandi mu kuvuga yuko abo bantu botezwa kurekugwa bakambikuzera bakezwa kucaha bagirizwa batakoze naho rero twasaba yuko ubutungane bw'u Burundi bwo kwikubita gashi sentare na inyuzwa yatezwa kwa karorero igerageze ku iyo dossier imaze imyaka myinshi ryamye muri iyo sentare batunganiza abo basirikare bashobora kubarekura kandi ntibagire kuvuga yuko ababahohoteye butezwa gukurikiranwa hisunzwe amategeko maze amategeko abariyo yama aje imbere ubutungane bushobore kwiganza mu gihugu ntihagire abantu baba hejuru y'amategeko n'abandi bacinyizwa biciye mu nzira zatezwa gutunganiriza abarundi cacane amasentare y'igihugu.
Mu gusozera ano makuru twabateguriye dusimbire mu gihugu ca Kenya igabanywa ry'ibifungurwa ku mpunzi z'abarundi ziri mu karere nta kindi zigamije atari ubushaka kubirukana bishikirizwa na Leopolo Sharangabo cegera curongoye urunani rw'amashirahamwe y'abarundi aharanira agateka k'impunzi ziba makambi CBDH Vicar abishikirije mu gihe ibifungurwa byahora bihabwa impunzi ziri mu ikambi ya Kakuma mu gihugu cya Kenya harimwo n'abarundi zagabanuwe hafi inshuro zitatu. Sharangabo avuga ko ibyo bishobora gutuma haduka ingeso mbi mu mpunzi nk'ubusuma, ubuhumbu n'ubundi kurikira.
Tumaze iminsi tubona igabanuka ry'ibiribwa bitangwa na PAM mu makambi y'impunzi yo mu karere aho ubona buri mwaka bamwe ariko baragabanya cyane banashaka ukabona baranabigabanya mu mwaka kabiri rero ibyaraye bitangajwe mbere bigashirwa no mu ngiro kambi y'impunzi y'ikakumeho kugabanya ibyo kurya nayo nyine ni ingingo twebwe yatobaje cyane muri CBDH Vicar kuko ni ingingo tubona ko zisa n'izo kwirukana impunzi kuko impunzi isanzwe zihabwa intica ntikize rero gufata iyo ntica ntikize n'uwundi ko ugasubira kuyigabanya ni ibintu ubona ko bibabaje ni ibintu atanumwe bitobaza sanjo cancane azi ngene mu makambi y'impunzi babayeho basanzwe babayeho nabi ni ibintu rero ubona ko bizobandanya n'ubundi bikwega ibibazo mu makambi y'impunzi murazi ko ashobora gusanga hibonekeza ibijanye n'ubusuma bukagwira hari ibijanye n'uko abana b'abakobwa bishora mu bijanye n'ubuhumbu hari ibyo gusanga habi n'ibindi amayandi mabi menshi rero ashobora guterwa n'uko abantu bari muri icyo kibazo cy'inzara hari ukorera ubona ko bitari bikwiye ahubwo harakwiye ko ahubwo byongerezwa aho kugabanuka bikongerekana kuko n'ibyari bihari ntibyari bikwiye rero twebwe tugasaba ubwa mbere na mbere twisaza cyane hasere ko cokora ishoboka byose kugira ngo ibyo kurya ahugabanuka ahubwo byiyongere barondere hirya no hino kugira ngo izo mpunzi zishobore kuronka uburyo zibaho.
Ngaha duciye dusozerera amakuru twari twabateguriye turashimiye mwebwe mwese mwaduteze amatwi turashimiye abayatororokanije Jean Marie Ndabashinze nabashikirije ndabifurije umunsi mwiza naho ubutaha.